turamukije mwese muduteze amatwi ibiganiro bica kwijwi rya Amerika birabandanya mu Kirundi ni Kinyarwanda muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri micro. Uyu ni umwanya rero twabateguriye kugira tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, hanyuma mu nyuma mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabandanya abashikiriza amakuru abandanya bateguriye muyavugwa mu biyaga binini. Turabandanya tubatohoreza amakuru muri Amerika ku bwicanyi buherutse kuba urongoye ibiro vya bijejwe umutekano mu gisagara ca Las Vegas ni muri leta ya Nevada muri leta zumwe za Amerika. Sheriff Joseph Lombardo atangaza ko yizeye ko abariko baratohoza ku bwicanyi kivunga bwabaye ku munsi w'Imana muri ico gisagara bazoteba bakamenya icatumye buba. Abari mu matohoza baracarondera ico bacaratumye umugabo w'imyaka 34 y'amavuko azwi ku izina rya Stephen Paddock atabibazo na bimwe mu byukubaho mu buzima bwiwe yari afise atanakahise kabi mu bugizi bwa nabi atavya politike n'amadini yarimwo bibaza rero ivyo wabyamusunitse gukora iryo bara. Uwo mutegetsi wo mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati nta byinshi yavuze vyerekeye aho amatohoza ageze gushika ubu, ariko amenyesha ko Paddock yarashe mu kiringo kiri hagati y'iminota 9:11 ari mu cumba kiri ku gorofa ya 32 ci hoteli yarimwo imbere yuko yiyica. Lombardo yavuze kandi ko imbere y'ukwica abo bantu Paddock yarungikiye umugore bari bakundanye Marilu Danley $100,000 vy'amadolari y'Abanyamerika ahari gushika ubu mu gihugu ca Philippines abicishije mu buryo bwa banke. Icaye mahera yaragamije kiracatohozwa kubyivyo uwo mukunzi wiwe ngo arakenewe vyihuta muri ayo matohoza. Mwibuke ko ubwo bwicanyi bwahitanye abantu 59 barimwo n'uwo mwicanyi, abandi 527 barakomereka bamwe ibibabaye abandi bikomeye. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika kuri wa gatatu yitezwe muri ico gisagara ca Las Vegas kubonana n'igipolisi cyaho abafashije bose mu gutabara kandi ahoze n'imiryango yabuze abayo. Hasigaye umwaka umwe gusa mu gihe vyogenda uko umuryango w'ubumwe bwa Afrika witegekanya abasirikare ba Amisome 1,500 bazogabanywa mu basirikare bari muri Somalia. Ingingo itoroshe kuri ico gihugu mu gihe gihanze amaso abasirikare mva makungu mu kubungabunga umutekano wacu kandi bakanarwanya umuhari wa Al-Shabab, ariko ivyo byose bizovana nuko abasirikare ba Somalia bazoba bashoboye gucungera umutekano wa leta n'abanyagihugu babo mu bitero by'abarwanyi ba Al-Qaeda. Mu kwezi guheze ambasaderi wa Somalia muri ONU Abukar Osman yabwiye akanama ka ONU kajejwe umutekano ko abasirikare ba Somalia batiteguye gucungerera umutekano w'igihugu cyabo bonyene. Avuga ko gukurayo abasirikare ba Misome bwoba ko bari gusiga igihugu mu kaga. Ubuganda, Uburundi, Kenya, Ethiopia na Djibouti nibyo bihugu bifise abasirikare bashika ku 222 babashije kwirukana Al-Shabab mu murwa mukuru mu Mogadisho no mu bindi bisagara. Inyuma yaho bitakarije abasirikare muri urwo rugamba ibyo bihugu byamye bisaba ko hageze ko abasirikare bavyo batahuka. Tugaruke muri Amerika nk'uko vyama bigenda buri mwaka amahiganwa yo kurondera amahirwe yo kuronka green card itanga uburenganzira bwo kuba muri Leta Zunze za Amerika yaratanguye kuva mu kwezi kwa cumi turimwo. Ibibanza 50,000 nivyo bitekanijwe ku bazogira amahirwe muri iyo mikino kugira babashe kwinjira muri Leta Zunze za Amerika mu mwaka wa 2019. Iki kiringo kizorangira ku itariki ya 7 ukwezi kwa 11 2017. bazotsinda bakazomenyekana mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2018. Abifuza kuraba amahirwe muje ku rubuga rwa internet rw'ubushikiranganje bw'intwaro hagati aha muri Amerika we akadomo dev lottery akadomo state akadomo gov ni naho muzosanga ibisabwa. Mu gihe rero leta ya Donald Trump ishigikiye ko iyi mikino yovanywaho, iyi mikino ishobora kuba ari nayo ya nyuma mu gihe itegeko riyikura ryo kwemezwa n'abashingamateka ba Leta Zunze za Amerika. Tukivuga kuri Amerika kandi ubushikiranganje bwo kwivuna abansi muri iki gihugu butangaza ko bushigikiye sekretere wa leta Rex Tillerson mu twigoro twiwe twa kidiplomasiya arimwo kugira atorere inyishu ikibazo cya Korea ya Ruguru. Ibyo byashikirijwe na Jim Mattis aramutswa ubwo bushikiranganje kuri uyu wa kabiri mu murwi wa Sena ya Amerika ishinzwe ibya gisirikare. Avuga kandi ko igisirikare cya Amerika kibandanya kigavye mu bijanye no mu bya gisirikare mu gukingira Amerika n'ibihugu bicuditse. Mattis yaboneka nkuri kavuga igihushane cy'ibyo Perezida Donald Trump yatangaje ku munsi w'Imana ko kuganira na Korea ya Ruguru ari gutakaza umwanya. Abajijwe kuri ivyo yavuze ko leta ya Amerika ataho yigeze ivuguruzanya kuri ico kibazo cha Korea ya Ruguru nkuko bamwe bavyumvira. Mattis avuga ko Trump yabategetse hamwe na sekretari wa leta Rex Tillerson kubandanya utwigoro twa kidiplomasiya hamwe no gukorana n'Ubushinwa hatibagiwe no kubahiriza ibihano byafatiwe ico gihugu. Murakoze.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Uretse ku maradiyo yanyu mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Burundi ikigo cy'igihugu OBR kijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori ejo kuwa kabiri cyatangiye kubarura abadandaza bakora urucuruzwa rutanditswe kugira ngo kibahe numero ndangamudandaza. Eloge wirika neza araduhiye inkuru.
Iyo sekeza ryatanguriye ku mugwa mukuru Bujumbura rizomara iminsi 15 imbere yuko ribandaniriza mu zindi ntara zo hagati mu gihugu. Ikigo OBR kijeje kwegeranya amatagisi n'amakori gihamagariye abadandaza batazwi n'amategeko kwitabira ico gikorwa no kubahiriza abazokirangura. Julius Bucumi ajeje upereza muri OBR arasigura zimwe mu nyungu iriyandikwa rizogirira buryega.
Biratuma abantu bava mu ibarabara bakamenyekana bakagira ahantu bakorera hazwi, hanyuma leta uburusho ihabandi nabo nyene igashobora kububaronsa. Ubwa gatatu nuko abo bantu bagwiza tunga badandaza bafise uruhara cyane mu guterera igihugu. Amikoro manini nuko matagisi n'amakori aba yatojwe, abagwiza tunga bamenyekanye bagatanga ikori, biratuma nayo nyene imigambi leta irangura Yesu nunura.
Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya ko imwe mu migwi isabwa kwiyandikisha yakiriye ingingo maze rihera muri zone ya Buyenzi hagati mu gisagara cha Bujumbura hari amagaraje menshi bakora imiduga.
Iyo ngingo jenda yakira neza kubera mu bisanzwe gukorera ahantu uri mu gihugu utegerezwa kumenyekana ritika kumenya n'ibisata bitandukanye mu mwokora na bikabamenya. Iyo ngingo jenda yakira neza ije hageze nico gituma nace twaje twafashe ngingo yuko twiyunga ahubwo tukaja kwimenyekanisha yuko dufise ishira hamwe ryitwa Association Sisgerege. Urabona ko twebwe twiyungunganije ingene hasa neza fise fond dukotiza kugira ngo aha hantu tuhafate neza hagume hasa neza.
Twe na noma vraiment turiho nibaze vraiment turabumvirize gihe badushikira ngaha natwe n'ibyo dukeneye kugira ngo leta tumenye ko turiho ibyo tugomba gukora vraiment idufashe turabiko tworonka mu akantu nk'udusupana amasarubeti umucano vraiment twaubonye uradufasha leta idufashe mudushikirize ubutuma bwacu turabeko yo dufashe.
Eka namwe mu bakenyezi badandariza mu ibarabara bunga mujyabo bafundi b'imiduga
nukuri byanezereye cyane kuko ni byiza bo badufashije kubera twuma turiko turiruka mu ibarabara batuha kutwacu batudusahura tawo twivye. Nukuri byo babyiza ko natwe twokora tukagira ico dufashije muri meri tukaza turariha natwe bakatureka tukadandaza nk'abantu vrema bo babakoze Imana ibahezagira.
hatudanaza tutemerewe mategeko si vyiza kobera dufata umupolisi wese arengana yambaye za civile cyangwa cyadufata nk'igisuma gacha kubwira ngo ndagutwara kugufunga amamaze kudutwara ngo adutwaye kudufunga nta nadushikana gacha duca amahera menshi arengeje nkawe twadandatse nkoresha umutaye wa vent bantwaye muri basel ndiha kuri merivent nye ariho nundi ngo ni chef de zone ngo ngaha muri mer yari yaje bwa mbere atubwira ngo nitugura amajire ngo amajire tuze turambara ukugira ngo twemererwe mu barabara turagenda turabigura turatanga amahera 33.5 amajire turayafise muhira ko yakoresheje ukwezi kumwe haci ukwezi kumwe haci batangura kuza baguma batwirukako yamajire kandi tuyafise cha tubwira ngo hari kidodo ngo bibagiye gushirako
Bucumi nawe hagaruka kutundi turusho twirisekeza
biratuma kandi abanyamyuga baje hamwe mu mashira hamwe usanga bafise nabo bakoresha bazwi hanyuma bigafasha yuko abo bakozi bashobora koroherezwa mu turusho dutandukanye ari utwo kongererezwa amafaranga atangwa mu bigo bijejwe gutegekaniza abakozi kugira nibagera mu za bukuru batagishoboye gukora ako kazi bazokwikore kutuntu baziganije bakirangura imirimo yabo
iyo mirimo abatazokwisungura utonde rushasha mu kuyirangura ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura burabagabisha Hamadan Nkurikiye umuhanuzi mukuru w'umukuru wa mbere ya Bujumbura
twebwe nk'abajeje intwaro dukeneye abantu bose ibyo bakora mu gisagara tuba tubazi umuntu atazwi n'inzego z'igihugu uwo muntu tuba tuzi ibyo ariko arakora cyo gituma bitwasanga kwa kora mwuga twe tutazi mu gisagara tuzomubaza cyangwa tuvyugare ivyo mu byo tujejwe imisi yose kwitirana ubuzima bw'abanyagisagara umuntu atazo kwitabira ko kamo twebwe nk'abajeje inkwa tuzofata izindi ngingo kuko nababwiye ikibazo kijanye n'umutekano kandi icyo umutekano naco umunyagihugu wese ahamagariwe gukora ku buryo umutekano umusimbata
amatohoza yakozwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka n'ikigara cy'isi FMI yerekana ko mu bihugu bya Afrika iri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara n'u Burundi burimwo urudandazwa rutanditswe rugirira kamaro abantu benshi cyane amahinguriro hari muri urwo rugero yinjiza hagati y'ibice 25% ku ijana na 65% ku ijana mu bigega by'ibihugu ku mwaka agahakazi ibice biri hagati ya 30% ku ijana na 90% ku ijana abantu batari mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi ikigega FM cyasavye amareta koroheza buke buke bene ayo mahinguriro nko mu kuyaronsa umuyaga nkuba hamwe no kuyafasha kuva mu gifuri eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Munara y'Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba ikamanyola ahaherutse kwicirwa bamwe muri abo barundi bahahungiye ntizifuza kwimurirwa ifizi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri ako karere Vedaste Ngabo ndagije imana aratugezaho iyi nkuru
Nyuma y'ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abarundi zirenga 37 mu kambanyura ho muri territoire y'Iwarungu leta ya Kongo ifatikanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi CNR hamwe na ASE bari bafashe icyemezo cyo kwimurira izi mpunzi z'abarundi zigera ku 3000 mu nkambi nshyashya iri kubakwa imurongo ho muri territoire y'Ifizi ariko kubera intambara zimaze iminsi zumvikana muri aka karere ka Fizi bamwe mu hagarariye impunzi zo mu kambanyura bakaba bagaragaza impungenge z'umutekano wa mu gihe bakwimurirwa imurongwe uyu ni Grodie mbaza umutima usaba yuko ababahagarariye babashakira ahandi bashobora kubimurira hatari muri territoire y'Ifizi
twe turafise amakenga menshi cyane kubera ko umutekano waho atawuriho kubera ko ari ku kibuga cy'ingwano hari imigwi irikiragwanirayo abamayimayi bariko baragwana n'igisikare cya Congo kandi bakaba bari kontrola karere karekare kubwira dufise amakenga menshi cyane yuko umutekano wacu wohava uhungabana kubera ko igisirikare cya Congo ni nabo baroberi bohava tugwa mu minwe yabo hagati yabo muri iyo mishamirano yabo gasanga twebwe turaguye mu mporera nico gituma rero tudashobora twebwe muri iki gihe kujayo mu gihe hakiriho umutekano muke hakiri ingwano Shobora kuturondera ikindi kibanza kiri mu mutekano twe ntitwanse kuja mu ikambi.
Icyemezo cyo kwimurira izi mpunzi z'abarundi muri territoire y'Ifizi kikaba cyarafashwe nyuma yaho abaturage bo mu kamanyura hamwe n'umwami wa Sheferi y'Ingweshi bari basanzwe bacumbikiye izi mpunzi batangarije yuko zibateza umutekano muke kandi zikaba zigendera no ku mahanuza avuga yuko kamanyura ari ubutaka Imana yabasezeranyije amakuru izi mpunzi zinyomoza zivuye inyuma.
Ikongo si insezerano batoye kuri twebwe isisezerano y'iwacu n'igihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi twavukiyemo ikibanza cyaranda cya Businde iki nico kibanza cy'isezerano twasezeraniwe n'Imana nico twebwe tuzojamwe ntihagera guhunguka tuzotaha i Burundi umwe wese azoja mu muryango wiwe mugatu rafise ikibanza cy'twebwe duhoreramwe cyaranda cya Businde aho twahuriye n'umutatubweranda aho duhurira n'umuvyeyi Bikira Maria nicyo kibanza cyacu cy'isezerano iki kibanza turimo cy'isezerano na Borobora n'abantu bagomba kugira ngo baducafuze bagomba kugira ngo bame bariko bararondira ibintu by'ibirego bitari byo kugira ngo baturemeke inkoni shushe
zimwe mu mpunzi zo mu ngambi yo mu Rusenda nayo iherereye mu karere ka Fizi nazo zikaba zitewe impungenge n'ikiganiro ubuyobozi bw'ingabo za FARDC bwa High Radio Kapi yo gusaba yuko inkambi yo mu Rusenda yakwimurirwa kure n'umupaka w'igihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kurindira impunzi z'abarundi umutekano dore ko iyi nkambi ituye hafi n'igihugu cy'u Burundi uhagarariye ingabo za MONUSCO mu Kamanyura Majoro Alikan mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika avuga yuko gahunda yo kwimurira impunzi zo mu Kamanyura imurongwe mu byumweru bibiri bya mbere by'ukwezi kwa cumi babaye bayihagaritse kubera impamvu z'umutekano mukeya uri Fizi bedasengabo kubw'ijwi rya Amerika mu Kamanyura ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Mu Rwanda ibigo bicungirwamo abana bitwa inzererezi ntibigira amategeko abigenga. Byagaragajwe n'ubushakashatsi bw'ikigo cyita ku burenganzira bwa muntu GRID mu magambo ahinnye y'icyongereza. Asumuta Kaboyi araduye inkuru.
Umuryango waranduye uburenganzira bwa muntu GRID mu magambo ahinnye y'icyongereza bisobanuye Great Lakes Initiative for Human Rights and Development wakoze ubushakashatsi ku burenganzira bw'umwana uyu muryango uvuga ko wasanze ibigo byashyizweho hirya no hino mu gihugu ngo bicumbikira abana b'inzererezi bifite ikibazo gikomeye cyuko ibi bigo bitagira amategeko abigenga abakoze ubushakashatsi bavuga ko uburyo abafashwe bagezwe mu kigo ngororamuco bidasobanutse ubushakashatsi bwerekana ko fungirwa mu bigo ngororamuco bagezweho batazi igihe bazaviramo uyu muryango GRID uvuga ko hari ubwo umwana ashobora kubona abamukurikirana akaba yararavuye mu kigo cyangwa se ntamara igihe kingana n'icyumweru mu gihe hari ushobora kumara n'ukwezi ataravanwa mu kigo Festine Umurisa ni umuyobozi wungirije wa GRID mu Rwanda avuga zimwe mu ngorane basanze muri ibi bigo
twabonye ko kuba zira transit center zaragiyeho byakemuye byinshi mu mbirere y'abana gusa impungenge twasanzemo nta mategeko agenga ibyo bigo ahari ese winjiramo ute usohokamo ute rero twifuje yuko hajyaho amategeko agenga biriya bigo kugira ngo zira transit center zigire zifashe mu buryo bwemewe n'amategeko niyo mpamvu usanga abanyarwanda cyangwa se ibihugu by'amahanga bivuga yuko ari ibigo bitemewe ari amagereza rero kurukuraho izo mbogamizi n'urwo rwikeko rwa hato na hato nuko hajyaho amategeko agenga biriya bigo kugira ngo umwana niya najyamo tumenye ko yagiye mu buryo bwemewe n'amategeko nanasohokamo tumenye ngo yasohotsemo amaze imigihe kingana gute.
Bamwe mu bafungiwe muri ibi bigo basaba leta ko ibi bigo byakurikiza amategeko kuko hari bamwe bemeza ko bahahuriye n'ihohoterwa ubwo bafungirwaga.
Buzima bwawe uko nagusobanurira ni ukuvuga ngo kubera ko nta dosi ubufite ni nka gutya tuba twaba duhagaze nkanga gutya ukaje kubona ukabona baraje baragushikiye ntacyo wakoze nta muntu wishe nta muntu wakomerekeje nta muntu watutse hariya ni ukuvuga ngo iyo hari uburimbo.
Abakoze ubushakashatsi basaba ko abana bafashwe bakajyanwa mu bigo ngororamuco bakwiye gushyirirwaho uburyo bwo kubagorora kandi bagafasha ababyeyi kumenya aho baba bajyanye abana babo.
Ushobora kumva nkanjye nk'umubyeyi umwana wanjye kamwango ari muri Gikondo Transit Center n'urugero ariko najya kumureba muhasanga yasohotse muri rwa rwego rwo gufatanya kurera ntumenye trace y'umwana. Twifuza yuko niba yabafatiwe mu buzererezi ajye Gikondo cyangwa se muri Transit Center abone barebe ko bamuhire ya bilita agaruke mu muryango ameze neza. Ariko noneho uyu munsi kuba nta mategeko ari mu ntumenya aho umubariza ntumenya ibyubaza ntu
hagiye gushira amezi agera kuri atanu leta ishyizeho ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco. Iki kigo kizatanga umurongo w'uburyo ibigo ngororamuco byakora. Umuyobozi w'iki kigo Bwana Bose ni bamwemwe yabwira Ijwi rya Amerika ko ibi bigo bikorera ku mategeko gusa nawe yemeza ko amabwiriza azagenga imicungire y'ibi bigo ategerejwe mu minsi iri imbere.
Ntabwo ariko bimeze hari iteka rya perezida ririmo ubungurize mezwa na kabineti yejo bundi hangaha ni iteka rya perezida rigenga imicungire y'ibigo ngororamuco. Ariko noneho waza tugiye harimo n'umushinga w'iteka rya ministeri w'ubutegetsi bw'igihugu ugena ibikorere n'imitunganyirize y'ibigo ibigo twakwita Transit Center.
Iryo teka ni risohoka ryabo rya perezida ryabo rya ministeri w'ubutegetsi bw'igihugu rizakuraho izi mbogamizi aha n'abantu berekana.
Hari ubuyobozi bw'ikigo buhari ubundi basanzwe bafite amabwiriza y'agateganyo ngira ngo Gikondo ifite amabwiriza yashyizweho na njyanama mu gihe Kigali. Inama njyanama zishobora gushyiraho amabwiriza y'imicungire y'ibigo n'imiyoborere y'uturere y'igihe gito.
Imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yakunze gutunga agatoki ko muri ibi bigo habera itotezwa ndetse ko abahajyanwa bahakura ubuzima bubi. Leta yakomeje kwamagana aya maraporo ivuga ko ari ibinyoma ndetse n'abavuga ko abafungiwe muri ibi bigo bahura n'itotezwa ari amakabya nkuru.
Ikigo ntabwo icyo ngororamuco ni ikigo kinyuzwamo abaderenka mu gihe gito. Aho rero nta totezwa ribamo, nta turuti ribamo. Ni ibigo bigafata bino bene urubyiruko mu buryo bwo kurufasha kugira ngo udakomeza kuba kubangamira imibereho y'abandi. None icyo gihe ariko rugategereza ko rubaskindi rukagira mu kigo ngororamuco.
Uyu muyobozi avuga ko iminsi abantu bamara mu kigo ngororamuco iterwa n'ibyaha baba barafatiwemo. Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook VOA radio yacu. Ubu none ikiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Muri iyi minsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihanze amaso cyane imyigaragambyo y'abakinnyi bo muri NFL National Football League n'abakinnyi babigize umwuga mu cyitwa football y'Abanyamerika, umukino wa mbere ukundwa cyane kurusha iyindi mu gihugu. Iyi myigaragambyo siyo ya mbere mu mateka ya siporo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo tugiye kuganiraho muri make. Iyi myigaragambyo yatangiwe n'umukinnyi w'imyaka 29 y'amavuko witwa Colin Kaepernick ni mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka. Yabanje kujya yanga guhaguruka mu gihe cy'indirimbo yubahiriza igihugu ibanziriza buri gihe imikino yose, agakomeza akicarira. Yarasobanuye ati sindahagurukira ibendera n'igihugu gihutaza abaturage bacyo babirabura n'abandi bose batari abazungu. Baricwa kandi abapolisi babishe ntibahanwe. Ni ibintu bigomba guhinduka. Kaepernick yabitangiye wenyine. Amaze kubikora nk'inshuro eshatu byatangiye guhinduka buhoro buhoro. Ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa cyenda, Colin Kaepernick yarahinduye aho kuguma yicaye, noneho yateye ivi rimwe. Umwe muri bagenzi be bo mu ikipe imwe bakinamo bombi witwa Eric Reid nawe yaramufashije nuko nawe atera ivi. Hagati aho ariko ubungubu Kaepernick nta kazi afite, yabuze ikipe imwakira aracyashakisha. irivi rya mbere rimaze gutera intera itunguranye. Nk'ejo bundi kuwa gatandatu no ku cyumweru, abakinnyi amagana, abatoza, banyira makipe, abaririmbyi baririmbaga indirimbo yubahiriza igihugu bateye ivi ku bibuga byinshi hirya no hino mu gihugu cyose. Mu mujyi wa Nashville muri leta ya Tennessee, amakipe abiri yari agiye gukina n'abayobozi bayo bose babigumiye mu rwambariro binjira ku kibuga indirimbo yubahiriza igihugu irangiye. Iyi myigaragambyo yageze no hanze ya za stade. Umuririmbyi w'icyamamare Stevie Wonder wari muri konseri isanzwe mu mujyi wa New York ari kumwe n'umwe mu bahungu be bateye ivi. Ejo kuwa kabiri, umudepitekazi witwa Shera Jackson Lee yateye ivi imbere y'abagize inteko ishinga amategeko yose bagenzi be. Ijwi rya Amerika. Mbere ya Colin Kaepernick habayeho abandi bakinnyi bakoze imyigaragambyo yo kurwanya ivangura n'urugomo kubirabura. Ingero ni nyinshi cyane ku buryo tutazibonera umwanya mu kiganiro kimwe kandi kigufi nk'iki ngiki. Mureke rero tuvuge ebyiri zanditse amateka ku buryo budasubirwaho. Bwa mbere na mbere ni mu 1968 hari mu mikino ya Olympic yabereye i Mexico muri Mexique. Abirabura b'Abanyamerika babiri, John Carlos na Tommy Smith, babaye uwa mbere n'uwa gatatu mu kwiruka metero 200. Bakimara kwambikwa imidari yabo bakiri kuri podium, bazamuye igipfunsi, umwe ikiburyo undi ikibumoso, bambaye gants z'umukara mu gihe cy'indirimbo yubahiriza igihugu cyabo. Basobanuye ko bashakaga kwamagana ubukene bukabije bw'abirabura no kubakumira byari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igikorwa cyabo cyaravuzwe cyane ku isi hose. Ifoto yabo ni imwe mu mafoto yamamaye bidasubirwaho ku isi yose. Gusa bahise birukanwa mu mikino y'i Mexico. Batashye iwabo barirukanwe no ku kazi bakoraga. Bo n'imiryango yabo babonye ubutumwa bwinshi cyane bw'abababwiraga ko bazabica. Ariko bakomeje kuba bakinnyi bo mu rwego rwo hejuru. Banditsweho byinshi, bakozweho amafilimi, ndetse babonye n'ibihembo bitandukanye kubera ubutwari bwabo. Bose baracyariho. John Carlos afite imyaka 72 y'amavuko, naho Tommy Smith afite imyaka 73. Nyuma ya John Carlos na Tommy Smith, wavuzwe cyane bidasubirwaho n'umuteramakofi w'icyamamare mu mateka Muhammad Ali. Mu 1966 yanze kujya kurwana muri Vietnam. Icyo gihe yarasobanuye ati, simbona impamvu bashaka kunyambika imyenda ya gisirikari ngo ninjye kurasa abantu batigeze bagira icyo bantwara, batigeze banyita niga, mu gihe abirabura bafatwa nk'imbwa nta burenganzira na gato bemerewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe Muhammad Ali niwe wari uwa mbere ku isi mu bateramakofe baremereye. Yari yaratwaye kandi n'umudari wa zahabu mu mikino ya Olympic yo mu 1960 yabereye i Roma mu Butaliyani. Kubera igikorwa cye yambuwe uburenganzira bwo gukina iteramakofe n'amakamba ye. Yakatiwe gufungwa imyaka 5 n'ihadabu y'amadolari 10,000 y'icyo gihe, ni ukuvuga hafi 83,000 y'iki gihe ukurikije uko idolari ryagiye rihindagurika. Ariko mu 1971 urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatesheje agaciro ibihano byose Muhammad Ali yari yarahawe n'inkiko zo hasi maze rurabisesa. Nuko Ali arongera asubira gukina no gutsindira andi makamba. Muhammad Ali yitabye Imana umwaka ushize afite imyaka 74 y'amavuko. Igikorwa cye cyagize ingaruka zikivugwa kugeza n'ubu. Imyaka 51 irashize. None ni Colin Kaepernick ugezweho. Ndetse harabatangiye kumwita Muhammad Ali w'iki gihe. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika nacyo uyu munsi nagihumurije. Ariko mugume ku maradiyo yanyu, ibiganiro byacu birakomeza. Iyi ni radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Maze rero mugire umunsi mwiza kandi mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radiyo yanyu, Radiyo Ijwi rya Amerika. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.